Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uyu munsi ni ku munsi wa mbere itariki 18 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2018. Muri kumwe na Frederic Nkundikije agiye kubashikiriza ikiganiro muri sanga. Wa Burundi bikuki ubwoko bw'abatwa mu Burundi ntibigeze buhabwa ikibanza gishimisha abatwa mu biganiro bitandukanye bahaye Radio Ijwi ry'Amerika. Abatwa baravuze kwa amasezerano ya Arusha yabakumiye kandi kwa tateko na rimwe riri mu bwiza shingiro ryaba ijyakira canke riherutse guhinyanyurwa libakingira canke libaha ikibanza gikwiye c'abarundi abatanze abandi barundi muco gihugu. Mu kiganiro muri sangacho munsi twatumiye Vital Bambanze arongo ishiramwe ry'abatwa Uniproba Unisonu pour le progrès des batois, no kuvuga tuje hamwe twiyunge kugira tubone iterambere ry'abatwa. Ariko umushyantahe Bambanze muri iki gihe ari mu hoteli muri Kenya. Hariho ikibazo cha telefone ariko mukanya nibaza ko tumubona ari ku hoteli yamaze gushikaho turi kumwe, ariko hariho turi kumwe kandi n'userukira iyo shyamwe ry'abatwa Nengo Emmanuel, wewe akaba ari mu Burundi. Muri we neza umushyantahe Emmanuel Nengo.
Muri we neza.
Murakomeye?
Yego turakomeye, tubashimira Imana.
Ego me mu biganiro twagize cyane n'abaserukira batwa baravuze ukuntu ibwirizwa shingiro mu Burundi bakumira eka ukuntu badahabwa ikibanza bari bakwiye. Mutubwire ubwa mbere na mbere ukuntu mwebwe abatwa bakiriye ihinyanyurwa eka itegeko rishasha shingiro ryasubiwemo mwaryakiye gute?
Ego nkuko mubivuze nyine ngira ngo ikibazo cy'ibwirizwa shingiro ni ikibazo twamaze tuvuga guhera kera mbere haba ku masezerano yatandukanye yagirwa mu kino gihugu. Ni ikintu tumaze kubona yuko ari ikibazo kinkora mutima ku miryango y'abatwa. Hanyuma rero ku bijyanye n'ibyo by'ibwirizwa shingiro nibyo, kuko igihe hashingwa ubwa mbereho umugwi wo kwiga iryo ibwirizwa shingiro ihinyanyurwa ryaryo, nibyo baratubajije mu batwa ko dushobora kurungikayo guserukira kugira ngo nawe abe kumwe n'abandi. Twarashoboye kumurungikayo, hanyuma uwo mugwi uriga hanyuma uraheza wongera ushyikiriza leta iyo itumye kugira ngo leta rero ifate ingingo ya nyuma. Ni nk'uko rero uko mwagiye mubikurikirana nuko twagiye tubikurikirana, harageze aho rero aho iryo bwirizwa shingiro ishigwa imbere y'abanyagihugu kugira ngo bagire icyo barivuze ko inyuma y'ihinyanyurwa ryaryo n'umugwi bari bashyizeho. Twebwe rero uko twabyakiriye n'uko twasanze ubwa mbere hoho harimo agahaze, nk'uko twamye tubivuga harimo agahaze kubera tuba dusanga yuko mu mategeko agenda ashyigwaho mu bisanzwe ubwoko bw'abatwa ntibabufata nk'ubwoko nk'abundi, ahubwo baguma bufata ko ari ubwoko bukiri inyuma kandi n'ibintu bizwi ariko mugabo buri inyuma. Ariko ingene bwo kigirwa nk'ubundi bwoko nk'ayamoko yandi ahari mu kino gihugu kugeza ubu cyo tumaze kubona nuko tukiri kure kure kw'ukwezi kugira ngo abarundi badutegere cyo kimwe n'abandi yuko mu by'ukuri amategeko abashyirwaho azoza dufata cyo kimwe adukingire cyo. Nibyo byashyize imbere y'abenegihugu, abanyagihugu baratora baratoye kugeza turazi ko ryamaze kuba ryaratowe. Ubu rero kugeza ubu hasigaye yaho dusigaye twiyumvira duti mbega tugiye gukora gute kugira ngo nkumbure
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose. None icyo abatwa bakora ni ikiye kugira ngo ibintu bihinduke? Ikintu mwakora ni iki?
Ntacyo tubiravye, ntacyo dushobora gukora kuko ubwa mbere hoho turi nk'uko mubizi burya umuntu amaze kuba umuntu atabu ushobozi afite kuko nta bushobozi dufite bwo kugira icyo duhinduye ku bibazo bihari ku buzima ijanye n'iby'amategeko kuko icyo dutegereza gukora gusa cyangwa icyo abatwateza gukora ni ukubandanya ahubwo bitaho ibikorwa cyane cyane byo bafasha nkumbure kwiteza imbere nibyo tuyirimo n'ahandi ho kubijanye n'ibya politike turamaze kubonaho uko atantambwe dufise na ntuyi kuko ikibazo kiracariho naho mu bisanzwe hariho abaduserukira biri mu ibwirizwa shingiro ariko turabona yuko mu by'ukuri gufatwa cyo kimwe n'abandi barundi ari ikibazo kikiri kure nk'ukure nk'ukwezi kandi uwosoma uwo ari we wese yaba umurundi cyangwa umunyamahanga uwo ari we wese asoma iryo bwirizwa shingiro acabona neza mu by'ukuri ko ikibazo cyo gufata abatwa nk'abandi barundi ko kikiri kure nk'ukwezi kubera iki kubera abantu zeya bene wacu abahutu n'abatutsi ntibarumva ntibaradutegera yuko turi ubwoko cyo kimwe n'abandi badufata nk'abantu ko turi abantu basigaye inyuma ariko nta kintu tuba mu by'ukuri mu badutegere yuko mu by'ukuri twafatwa nk'ubundi bwoko uko rero niyo ngingo ihari nta kindi kintu twokongeraho ntacyo turi bukore mu by'ukuri ni uko nyine no kuvuga ibyo dukora gusa no kuvuga nta kindi
kimwe mu bintu bihambaye byo tuma muja mu nzego z'igihugu ni nk'ukurungika abatwa mu mashuri icyo kibazo murakiganira nabo murongoye mukabahibiriza bakaja mu mashuri
icyo kibazo ugambireho mu bibazo nyamukuru ishyiramo mpuza abatwaye imitoroga gishinze ni hari ikibazo kijanye no kumvisha na cyane cyane leta ko abatwa burunswa amatongo nicyo dukora ni Robin na Pedro nibyo dukora guhimiriza abatwa hanyuma ikigira gatatu kujyanye n'amashuri kuko inyuma y'itongo turabye mu bibeshaho umuntu inyuma hano mwa kino gihugu cy'iwacu inyuma y'itongo haza umuntu yize hanini yaturetse bijya byo imyuga itandukanye ariko nicyo kibazo na cyo kandi kiri ku rutonde rugira kabiri mu bibazo twama turi ko turavuga kandi twama turi ko turakora ku bijanye no kwigisha abana ubu barajayo kandi vrema turashima yuko ibyo ijyangingo y'umukuru w'igihugu yatuma yuko abana bokwiga badatanga uburyo ijyangingo yari yasahirije yari yatumye ifata abana b'abatwa yatumye abana b'abatwa bijukira kwiga kuko ibibazo byaragabanuka mu icyo gihe naho ibibazo bijyanye n'uburyo biguma bihari ariko ijyari yatumye twari twayikoreye ko cyane kugira ngo duhimirize abatwa bashobore kuja mu mashuri n'ubu rero ubirabye kuva aho irishyirahamwe ryahajya turi ku ntambwe idasanzwe kuko haba mu mashuri y'intango haba mu mashuri yisumbuye haba muri kaminuza ibitigiri biraduga ku mwaka ku mwaka rero nicyo kibazo dusigaye ko tuguma dukorera ko kugira ngo turabe ko urwaruka rw'abatwa rwokwiga ejo rugaca ubwenge ejo aya mategeko agenda adugira dushyira ku ruhande bayategere gutyo nkumbure ejo nabo bazoshobore kubiharanira ari uko nabo bashobora kubyisomera bakabitegera iyo nibwo rugamba rusigaye ni urugamba rusigaye rwo kugira iki kwitaho indero y'abana z'abana naho dufite icyo kibazo cy'ingene bashobora kuba bashobora kuguma ku mashuri kuko turamaze kubona yuko baheba n'ubundi bariga mugo kubera imvu zitandukanye z'ubukene bwo mu iyo miryango ugasanga benshi bagenda baheba ariko nicyo kintu twama turiko turayimiriza
muravuze ikibazo mushyira nawe nengo muravuze ikibazo cy'amatongo ariko abantu banonose kahise bavuga ko abatwa ari bo washitse mu Burundi ubwa mbere ni kuki atamatongo baciye baronka
na ngira ngo nkuko twagiye dukurikirana icyo kibazo kijanye n'amatongo ibora ry'amatongo kubatwa ubwa mbere urabona ko mu kintu bitaho kandi n'ubu ni kupiri ni kintu usanga bitaho ku bintu byo kubumba hanyuma ubwa mbere naho kandi bitaho iby'uruhigi ibyo hamwe rero ni kubumba rero ubwa mbere umutwa aho yaba ari yita ibintu byo guhiga hahize akabona ibikoko biraheze yaca yimukira ahandi akigira aho handi hari ibintu gutyo ntiyigeze yitaho kuvuga ati reka je hahandi jewe ko namaze kuba ndahafise ikibanza akaba ari akarere nkurikirana bimwe bavuga mu gifaransa ngo gukontorora ugasanga rero wewe icyo yarazigamo byari ibyo bikoko biheze akaca yibandaniriza hanyuma bamaze kuja ku kintu kijanye n'umwuga wo kubumba mu myaka yahera mbere je atatu kiri bato ni kuvuga ko umutwa wewe yabumbye iyo nkono yiwe yarashobora kuronka ibimubeshaho gusumbya n'uwo yarimye kuko yaba ibyo bintu byose akeneye byaba izo ndya zitandukanye z'ubwoko bwose yarabironka kandi bakamusanga muhira ivyo rero byagiye rero kubera itituka y'uwo mwuga kubera ibyo bahingura atacyo bikivamo bagiye rero babiheba uko hanyuma baranduruka nyine basanga nta n'amatongo ahari hanyuma rero abandi rero banafata inzira yuko ahubwo nayo matongo bamwe bashoboye kuba bayafite kubera batabyitaho cyane bijya byo kuyarima benshi mbere ugasanga bafashe inzira yo kuyabanyaga n'ubu rero nicyo kibazo gihari n'ubu n'abafite uko dutongo ikintu cya mbere nubabwira duhanganye nacyo dufisemo ingorane abatabo nk'ahi Burundi ni kijyanye n'imanza z'amatongo yabo ubudusanga kenshi bavuga bati barayagurishije ngo bayagurishije intama zapfuye cyangwa ibindi bintu utundi tu amafaranga adafashe ibyo rero n'ubu rero kubera abatwa n'abari ko arabona ko amatungo ariyo aribwo buzima ubu rero n'ubundi rero nivyo bibazo turimo nahandi rero bagiye bayasakaza uko amatungo
kimwe mu bintu abanyapolitike cyangwa abanyagihugu bakoresha kugira ngo bahimirize abanyapolitike gufata ingingo zifasha imirwi yabo ni nk'amatora muraja hamwe mukabwira abatwa ko mutazotora abanyapolitike badashira imbere nka politike kuteza imbere abatwa
erega abatwa bari mu migambwe itandukanye kugeza n'ubu hariho ibyo bakunze kwabavuga ngo ndabatwa ntibaja mu ntuze yango ntibaja mu bya politike mu migambwe n'ubu barimwe mu migambwe itandukanye kandi mu byo twebwe tubahimiriza kwebwe burya twe tubabwira yuko hanini yako ukitaho ikintu kijanye no gukurikirana mu by'ukuri mbega unuwe munyapolitike mu by'ukuri yumva neza ikibazo cy'abatwa ingorane turimo ibyo rero turagerageza kubibabwira ariko urazi yuko umwe wese arafite uburenganzira bwo kumenya icyo ahitamwo ariko mu by'ukuri nuko cyo nariko ndababwira nuko kubwi wacu tugerageza kubereka neza ko igihambaye mu byo bakora byose mu bijanye na politike ko bakwiye kuza bavugana n'imigambwe barimwo barabe yuko ari cyo hinduka bushobora gutegera mu by'ukuri ibibazo by'abatwa rero ivyo turabikora turabibabwira turabigerageza kubiyaga hagati yacu ariko ngira ngo kubera mumbure tukiri mu bibazo by'ukuba benshi batize navyo ndabishyiramwo ujusanga rero umwe wese avyakiriye uko avyumva ariko nobabwira yuko mu vyo rero tuvugana dukunze kuyaga ivyo biba birimo mu bijanye na politike navyo nyene
mbega abatwa mushyana n'inengo bavuga iki kundiyane zimaze imyaka n'imyaka hagati y'abahutu n'abatutsi
izo njyane ahubwo tweho hari igihe burya ngira ngo nk'uko twamatira uko turabikurikirana ni njyane nka twebwe tukiri bato twakuze tuzibona tumva ari izo njyane zahitanye abantu indiri ariko mu nyuma twebwe turiko turaziraba dusanga mu by'ukuri izo njyane abanyepolitike bari bakwiye kuraba ingene zohagarara hanyuma hakitabwa ko iterambere ry'igihugu twebwe rero kugira ngo mu byo niyo bari ko baravuga mu byo hinyanyurwa dufate muri kahise k'igihugu ko boza baravugana ingene aka kahise kumenywa kumwe na twebwe mu by'ukuri nibyo tuba dusaba yuko akahise k'iki gihugu tukamenya kumwe kuko biratusiga mu mutwe mu bwenge kuza twumva buri gihe bamwe bavuga bati aba nibo bamaze abandi nabo nibo babanza naba ariko mu by'ukuri atantuze twebwe dufise ivyandiko byumvikanywe ko biduha ako kahise tumenya kumwe natwe rero mbere tugasanga ako kahise k'iki gihugu kagiye kadusubiza inyuma mbere ahubwo tukakadutuma ahubwo dusubira inyuma gusuma haba aho bavuga mu 72 cyangwa imbere yaho haba mu 93 haba no mu bibazo tugenda ducamo n'ubu bya politike abatuma tugwa mu mporero kuko nta mutwa n'umwe arigera ategura cyanke ngaje kwisonga ry'umugambwe cyanke ibyumviro kanaka ngategure ku cyane cyane ibintu bisubiza biza bifite umugambi mubi abandi rero twebwe mu byukuri turabibona mugabo izinjyane mu byukuri ikintu kidutangaza nuko ziguma zigaruka rero hari hakwiye kwigwa umuti urama wotuma igihugu cy'u Burundi mu byukuri gitekana bikwiye abantu bakicara bakumvikana ku bya politiki hanyuma bagaha umwanya inzira itomoye abanyagihugu bakaruhuka kwama nabo nyene bamana intekera ku
n'igihugu gifata inzira iterambere
imyaka gutya tacyo yimariye uko twebwe niko tubibona bamwe bamwe
tubibutse inshuti mwese komunika muri abandanya kumviriza radio hejwe ya Amerika turi kumwe na Pacific mwiriwe neza Pacific muratwumva
ego ndabumva cyane
muri hehe
ndaha ibujumbura ndaha mu manuko fikisagara cya bujumbura
witwa ndayizina y'ikirundi
yo nitwa Pacific Habimana
turiko tuvuga cyane cyane ku kuntu abatwavuga ko bakumirwa eka nibwizo shingiro rishasha n'irya kera eka n'amasezerano yarusha turi kumwe n'umushantahe Nengo twa tumikana n'umushantahe Vital Bambanze ariko i Nairobi ahari mu hoteli bafite umurongo umwe turacafite ikibazo cyo kugira ngo bashore kumuha umurongo ashore kuvugira kuri telefone duga ku ijambo ikibazo icyumvira
yego cyane mu bisanzwe giye kuraba ubwoko bw'abatwarabona yuko kabisa nko ngaha mu gihugu cyacu urabona yuko bukiri inyuma cyane uko ugiye kuraba wasanga nko mu minsi yahera batunzwe no kubumba cyangwa guhiga ariko ugiye kuraba nk'ingene babayeho ubona yuko ari ibintu biteye agahinda ko kuzosanga sankono bahora babumba kubera ubiterambere ryaje abanyagihugu b'ubu ntibakizigura kuko basigara bateka mu bigezweho nk'amasafuriya cyangwa baza kuraba ugasanga baribana zaba nko hejuru ku dusozi kwabo nyine naho nyine ugasanga nk'inzu babayemo izishemeye ugasanga ba mu buzu bwa nta kigenda bw'ibyatsi ariko rero ukaca umuntu yibaza cyangwa akabaza ati mbega ko twumva batwa bo bari bo bantu batangiye kubi no mu Burundi kandi aribo kuko basanzwe bitwa ngo magasangwa butaka kandi ugiye kuraba kumba bavuga ngo nabona barundi umuntu akibaza ati kuki babayeho mwubwo buzima kandi dusanzwe dufise incyabwenge mu Burundi dusanzwe dufise abarongozi kuki nabo batobateza imbere ngo babe nk'ubundi bwoko akindi naco ugiye kuraba nko muri politike nta mwanya baha ukibaza ati none bo barabarundi nk'abandi cyangwa bo baba cyangwa umuntu yobashira mu ruhe rwego cyangwa yobashira mu buhe mu ruhe rugero ko dusanzwe tuzi yuko baba ari abarundi bo ngaha iwacu mu gukaca usanga ntaho bigamiye ntaho baharuka umuntu rero icyo nico kibazo umuntu yokwibaza kuko ugiye kuraba brema aha mu Burundi babayeho nabi icyo gituma rero umuntu yo saba nk'abarongozi yuko nabo bohabwa umwanya bagahabwa umwanya nk'abandi bagahaga kwiga nk'abandi bakajya muri politiki nk'abandi bakagira uburenganzira bumwe bungana n'ubw'abarundi kandi ikindi nk'ikintu twabasabira bagahabwa amatongo nk'abandi kuko leta irafise amatongo barafise amatongo hariho amatongo usanga yegamiye leta bagahabwa amatongo bakarima nk'abandi bakava mu bwo buzima kuko ugiye kuraba akazoza kabatwa ntaho kari na bugihugu ngo umusanga iterambere riguma ryiyongera abantu batera indore ibikorwa n'abatwa bitakigurwa nuko namwe murakoze
cyane murakoze Pacific reka duhe ijambo umushyana n'engo Emmanuel agiye cavuze ku cimvuye mushiki ariko nagomba imbere yaho agico yishura mwavuze ikibazo cuko bahora babumba ariko kubumba hariho ubundi buryo bwaje ugasanga inkono batekesha ubatekesha amasafuriya nashaka ndamubaze mbega mu batwa ntibashobora kuja hamwe bakabona ko uyo mugabo ari bafise wataye igihe bagafata nk'ubundi mwuga gucura gukora ibintu ibindi ubundi buhinga
ibyo bita kwiadapta mu kiganza twama turi ko turayica ijya n'ino haba ibyo bindi myuga yufasha abantu ze imiryango y'abatwa kubaho ariko turi ko turaraba tuguma dusanga ibintu bibeshejeho mu rundi nyakure ibintu twovuga byo bitomoye umuntu avuga ati jewe birashobora kumbesha ni nubwo burimyi n'ubworozi ubwo na rero kugeza ubu nk'uko uwo mugenzanje abivuze ni ukuri ndanamushimiye kuko ate aduhaye n'ubundi ntererano idasanzwe kuko nawe arabona amagorwa imiryango y'abatwa irimo nayo ubundi ivyo vyi dufate by'ukubumba erega burya kuko haba niyo migambi yo kubumba kugira ngo tuteze imbere bisaba uburyo budasanzwe rero kugeza ivyo twaragerageje kurodera mu bagira neza bo dufata kugira ngo turabe uwo mwuga ko tuteze imbere duko tubicishije mu mashirahamwe yoshobora nkumbure gukora ibintu bitandukanye bijanye n'uwo mwuga haba ivy'amasahani haba ibikombe ariko kugeza ubu ntituraronka ubwo buryo bwo dufasha kugira ngo uwo mwuga tuwuteze imbere ariko turacabandanye n'ubu turacagirageza kurondera ingene tubikorerako kubamenyesha mu by'ukuri yuko mu by'ukuri mugeze mu miryango y'abatwa mu gihugu icyo ari cyo cyose muri iki gihugu cyacu ukajya mu ntara iyo ari yo yose ukagera mu miryango y'abatwa ni ukuri ufise amusozi ubona akorora amusozi ariko umuntu akaguma yibaza ati none ninde azobafasha kugira ngo bave mu izo ngorane mu bisanzwe umuntu ushobora kudufasha kugira ngo tuve mu izo ngorane ni leta ifata politike itomoye yo kuvuga iti aba bantu aho bagasigariye inyuma y'intu zeya gusigara inyuma y'iterambere ry'igihugu reka dufate politike bafasha kugira ngo bashobore kubaho nk'abantu
mushinga nahe nengo Emmanuel tukiri kuri icyo kibazo nyine muriko muravuga leta
ni ukuvuga byonyine kuko nta yindi nzira dufite
muriko muravuga leta reka tubaha akanya ngaha ku radio mushikirize ubwo butumwa umutegetsi yaba umutetsi ajejwe ubushikiranganje bw'intwaro hagati canke umutetsi wese mwibaza ko yobafasha muri ico kibazo mu majambo make mutanga ubutumwa
mu majambo make haba ubwo bushikiranganje butandukanye byose n'ubwose n'ubwa yuko turakorana sinoja nkaho ngo mbese turavugana kandi hariho n'imigambi turiko turakorana ijanye n'uburimyi n'ubworozi kandi dufasha kudushigikira kugira ngo twari cyo hinduka ariko icyo turiko turasaba gikomeye cyane nuko bodufasha kugira ngo abatwa baronswe amatungo icyo nicyo kintu tubona cyo dufasha cyo tuma nkumbure hariho ikintu gihinduka kiboneka n'amatungo hanyuma ikindi nacyo ni ikintu kijanye n'indero n'ubu leta yovuga iti aba bantu zeya aba batwa aba bana babo haba biga mu mashuri yisumbuye cyangwa y'intango dufashe ingingo ikurikira yuko aba bana bateza gukurikiranwa uwo dusanga mu myaka ikeye cyane abatwa bagize ku rundi rwego rusanzwe rero ikintu gikomeye n'amatongo n'inyigisho leta kandi noneho twama twabivuze kandi twama twavuga n'abategetsi batandukanye ariko icyo tubasaba ni uko mu by'ukuri bufata rero ingingo bagafata ingingo bati reka aba bantu tubakure mukaja bamyemo mu bukene bamyemo n'umwiheburo bamyemo hanyuma turabe ko boja ku murongo cyo kimwe n'abandi nicyo dusaba hanini ya mu majambo mato
muri ko murabandanya komereza iradio hijwe rya Amerika turi kumwe na Thierry muri Veneza
Federico
muri Veneza muri hehe
ndi Bujumbura mu Burundi nitwa Ishakiye
Ahishakiye murafite ikibazo murafite icyumviro
oya ahubwo ni intererano Frederic mbere mbanze sime kubera ko kenshi mu buzima bw'igihe dukunze kumva umutwa ashobora guterera ibyiyumviro nk'ibi uyu ariko arashikiriza ariko Frederic jewe hari umuntu yavuze ati mugihe udashoboye kuguruka vuma wiruka n'ibya nk'abasi ko wiruka upfume utambuka ariko byase rwose wavure mugabo upfume ugira uteye intambwe ugira ushitse rero iyo uravye abatwa mugenzanze hejeje kare yabivuze iravye abatwa uyu munsi mu gihe cy'u Burundi bafise ubuzima mu byukuri butigeze butera imbere uguma hahande naho birukanitse ikintu cy'inkono jewe aho ndi mwaro ndazi ko n'uwo munsi bakibumba inkono kandi byibabaje cyane nuko abo batwa nyene iyo ubutegetsi cyangwa abandi bantu bagiye hamwe ngo babagurire amabati cyangwa ibindi utangazwe n'ingene abo bantu mbere n'ayo mabati bashika hano bakanayikurira ko bakayagurisha byumvikana ko n'abantu bo nyene mu mitwe yabo bagifise ibyiyumviro bya kera ibyiyumviro byo kwama bigunze cyeti niko cyo dora population y'imarginalize ubona ko badashaka kubamwe n'abandi kuko abonzi b'imwaro biyunguruza ku mwanya kuyundi nize gituma jewe nagomba ngaruka ahantu hamwe Frederic muri politique niho mwashimikiye ngo ntibaserukiwe ni by'ukuri mu ufatiye kubwiriza shingiro rihari abantuze mu gihe tuzi yuko kubwiriza shingiro rigabura ibiki rifatiye ku moko urabona ko abatwa badaserukiye byo byo biragaragara ariko mu by'ukuri muri politique nta muntu batamika ibintu gutyo muri politiki umuntu we nyene araharanira inyungu ziwe akava hasi ariko abatwa hari ikintu kimwe cyababoje mbere nibaza ko ari umugero ukomeye bagiye mu mugambwe bajaye kubera ko hari umutegetsi ari mu mugambwe yabahamagaye kugira ngo igihe bavuze bati turakeneye ko munganisha ubwoko umutwe umwe adaserukirwe n'imiburibuzi kubera ko utoje kugira nawe uharane ushobore kugabangana ibiti cyo kimwe n'abandi biciye mu matora
Ntuma na buganye rero Frederic akamubere ntari uwo muntu babanze bo nyene baheri wabo umwanyarize gushira ibintu kuri leta jewe sindabishigikiye ibyo uravye bo nyene mu mitwe yabo aratari ikintu cyo kuyumvira ibyimbiro bya kera ubona yuko menga bazokama batamikwe ibintu nibabe hasi bagwane bashobore kuvuga bati tugiye mu migambwe dufise inyungu tugiye guharanira amabo nyene bigwanire bashobore guharanira inyungu zabo batarinde gufatira yuko haza kuba ibintu bita makota murakoze cyane Frederic
murakoze Aishaki Thierry mushyana ingo ibibazo bihambaye cyane rwose bishikirijwe na Thierry Aishaki ikibazo cyambere nuko kenshi niyo babahaye ibintu usanga babisambura eka no guharanira ikibanza cyabo mukaja imbere mukarongora abandi aho gukurikira abo bandi babaha ibintu bike bike muri politike duga kwijambo kuri ivyo byimvira
yego ndamushimiye kuri ivyo byimvira no kuntererano mu byukuri nkuko abivuze hariho ivyo tuzi muri kahise kabatwa byamye bituma ahubwo na bene wacu aho tunabatutsi batubona kutariko ariko nagira ndamubwire yuko muntu ze mu nyigisho twamatiriko turatanga nihimiriza nuko tuvuga duti abatwa nibacugwevu bahindura ingendo tuje ku rugero cyo kimwe n'abandi barundi na cyane cyane twerekane ko natwe dushoboye icyo nicyo twamizako ariko haraho tumaze kubona ko bafise intambwe idasanzwe hari icyahindutse kinini ya cyane n'abandi rero bagenda bakwega amaboko icyo babamba amaguru si aho rero sino bihakana ibyo bintu ntibiriho hariho abagiye muri kahise bonona ibyo babahaye ariko ubu mu migambi misasha tugenda dukora tubanza gufata umwanya bwa mbere wo kubanza kubumvisha gufata ko kanya yuko ibintu baza guhabwa bazo babaronkejwe ko bategerezwa kumva yuko ari kuneza yabo atari kuneza wabibahaye ivyo nivyo dukora kugeza ubu kandi turamaze kubona ko ari aho bimaze guhinduka yaravuze ngo ndabita ishavu kuri leta ariko kuri leta nuko tuzi niwe muvyeyi wa bose niwe atunganiriza bose buryo butunganirije abana babiri ubundi ukamwihoza burya biba bibabaje nico gituma igihe cyose tuba tuvuga duti nta wundi afise ubushobozi bwo gukora ibishoboka atari leta twebwe nivyo turagerageza aho tugeza kuvugana na bene wacu hanyuma kubijanye na politike nawe yavuze kujya mu migango kugira ngo ntituze ntibaze tuguma turindira bijya bavuga ngo ni cooptation gushigwa mu gutyo gusa mu byukuri bya natwe ntimwibaze ngo biradushimisha yaho bavuga bati wewe tuzogukobuta hanyuma ubemo gutyo byonyine gusa ataka intu wakoze atanga uvu wakoresheje natwe urumva ntibitunezeye ariko nuko ariko biri sinzi uko amaze kubibona nabusome amategeko yose ahari bakubwira ati dufate imbwirizwa shingiro rishasha ariko gutogwa bavuga bati ni 60% n'abahutu 40% n'abatutsi umva naho ni wa mugambwe nta hantu zoronka bakwemera yuko uza kuronka muri icyo kibanza cyabo kuko nta hariyo gusa benshi baguma bibaza bati abatwa mbega kubera iki bakinjira mu migambwe baguma babyibaza mu migambwe bariyo baruzuyeyo mu migambwe itandukanye ariko ikibazo kiba gihari nuko mwitegeko cyane cyane itegeko nyamukuru ntiribakingira niyo hagatika nijyo nyine ribakumira ngira ngo uwariwe wese narisome ambwira ati mbega abatwa nimba ari mu mugambwe ni hehe ari azovuga ati jewe nshobora kuzogenda mpagaze cyo kimwe n'umuhutu cyangwa n'umututsi nta na hamwe ngira ngo sinihenda nkumbure shobora kuba nihenze ariko twebwe tushigerageza gusoma ayo mabwirizwa shingiro cyangwa ayandi mabwirizwa cyangwa ayandi mategeko agenga igihugu cyacu tuguma dusanga ahantu aragahaze rero nuko biri niko tubibona
tubibutse inshuti mwese komunika muri abandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Innocent niriwe neza
yego
muri hehe ga Innocent
ndabwo gisigara cha Bujumbura
murafite ikibazo murafite icyumviro
ko abahaye ikibazo kibereye bakwiye nko kubashyira nko ku kibazo kibere n'abatwanye ne bakasere kitunga mu gihe cyo cyaje kubera naho nyene sinzi ko batinye ko cyangwa gikaze kugira naho bavane kandi sinzi ahubwo ni kubera abana we ni bizashigira bishasha cyacu naho nyene abatwa bareke kubakubera kuko n'abantu nk'abantu
murakoze Innocent ico ni cyumviro kandi cashigikiwe n'umushyanahe nengo Emanuela reka duhe n'ijambo kandi Daniel mwiriwe neza turaho witwa nde izina ry'ikirundi murafise ikibazo murafise icyumviro
ikibazo marifise nuko abatwa bari bose bokubahirizwa kuko ugiye kuraba ntibahabwe agaciro nk'uko bisanzwe ikindi kandi
ku ijambo turakumva
alo
duga ku ijambo
ikindi kandi bimwe muri kumwe nitwe kandi turi kubikorana neza n'abagaragaza mu kazi turabira ukuntu twabyuba kuko kuri iyo filimi biri tuvuga hari igihe uri kutu tuzi kubyandura kandi wari twamenye impamvu
icyo kibazo kiriko kirigwa nicatura inyishu tuzobabwira mu misi iri imbere murakoze cyane gose mushyanahe Daniel mushyanahe Nengo Emmanuel ivyimvuro vyashikirijwe n'abashyanahe babiri Innocent na Daniel duga ku ijambo
mu vyimvuro bose bashikirije mu by'ukuri ni ikintu cyumvikana mu byo bavuze kandi ni nk'intererano ku bibazo tonzi dufise rero nuko kenshi turiko turavuga nk'ikibazo nk'ico nuko ubu benshi ariko baradutegera ko tubutaba ariko turahuguza kandi mugabo tukaba twizigira nkumbure yuko mu myaka uko bizogenda bihinduka bazogenda bategera hanyuma bakumva yuko natwe tukwiye guhabwa ikibanza cyo kimwe n'abandi nta benshi burya nabivugako kiretse yuko n'ubu nguma avuga nti abo bene wacu b'abahutu n'abatutsi bumve yuko ikumira baguma badushyiramo ko bitatunezera kandi ndazi ko benshi nabo kandi n'ubu baratubwira bati mu by'ukuri ntibitunezera abasigaye rero cyasigaye yuko hafatwa politiki igafatwa na leta ikafata iyo politiki yovuga iti jewe ndakeneye kubona ko uyu mugwi wova iyo wamye ku rwego rwamye ko bakawuduza ku yindi ngazi haba ivyo kuvuga ngo kubajijura bakadufasha natwe kandi noneho barabikora nuvuga nti abajijwe intwaro ubu baratwumva kuko kenshi twirirwa mu iyo misozi kuvugana nabo baragerageza iyo tubabwiye bati bari abantu badufashe muri ibi n'ibi barabikora ariko mugurumva hasigaye yuko haba politiki rero ivuga iti dukeneye ko aba bantu tubafasha bimwe bavuga mu ntuze ya umwihariko bakabona bati aba bantu mu by'ukuri ntidushobora kwemera mwa kino gihugu ko ari abantu baguma umengo iterambere cyangwa ibya politiki tuguma tubona bari inyuma dufatiye ku bandi barundi nk'abandi nta byinshi rero burya rero umuntu bivuga ko kiretse yuko tuba dusaba duti leta idutegere ibyumve yuko mu by'ukuri twe tutarira busema kandi n'ibyo bama babonye bama abo abashikira mu miryango y'abatwa n'ibyo babona rero umwe wese ukihaye ikibazo akavuga ati none aba bantu dukora iki cyo tuma nkumbure ubuzima bwabo buhinduka na cyane cyane rimwe navuze ni hakenewe cyane cyane aho umuntu abashobora kuba ashobora gushinga akazu akabaho hanyuma tubakadufasha ku kintu kijyanye n'abana kugira ngo turabe yuko huboneka mu incabwenge dufasha kuduhangana n'abandi banyapolitike baba bari mu mugambwe umwe agashyikiriza icyumviro kiza gifasha umugambwe ni ukuvuga n'igihugu cyose umuntu agenda nk'imperekeza akurikira umunyamugambwe kanaka nkumbure
kubera
ariko kubera amwumvamwo mu by'ukuri ubutwari bwo kumufasha gufasha abarundi bose
kuri icyo kibazo nyine kimperekeza tugarutse ku kibazo cyashikirijwe na umushyanahe Thierry ahishakiye mbega abatwa ntibashaka kugira umugambwe kugira ngo hageze amatora babahe amajwi umugambwe cyangwa umutegetsi ashyira imbere ivyiyumviro n'imigambi iteza imbere abatwa icyo si kibazo
nk'uko nabivuze burya turasoma amategeko turazi ingene ameze nta mategeko yemerewe ko ubwoko kanaka bushinga umugambwe ntibikunda mwa kino gihugu cyacu biranabujije ubwambereho ni nacyo gituma yuvuze
ariko abatwa barafise abagenzi mu bahutu barafise abagenzi mu batutsi barashobora kubashyiramo bakagira umugambwe
ibyo nibyo kandi birumvikana ariko burya hariho ikintu cyo kuraba mbega muri mu migambwe iharubu canke politike y'ubu ibihari makino guki wacu canke abanya politike batandukanye kugeza kuri nosaha mbega umuntu uvuga ati niwo mwanya woba uhari uwo kugira ngo nkumbure ikibazo cy'abatwa kice kigira inyishu mu gihe babashinze umugambwe kubwiwanje mbona yuko yoba hataragera kubwiwanje ntiharagera nkumbure uzovyumvira cyangwa uzobona ko hageze azobikora ariko turiko turabona hanini ya yuko ikintu cihutirwa ko jewe mbanserukira ishyirahamwe ridaharanira inyungu za politiki aricyo gituma kugeza kuri nosaha mu kintu dushyira imbere hanini ya nuko hotegeza kuba ikintu cyubafasha ubwa mbereho kwiteza imbere hanyuma bakiga guki byo byose bazobishikako bazo kuko mugo mu kintu cy'ambere nashaka kuvuga ko gushikiriza nuko bujya kugira ngo umuntu kanaka umwumvise cyumviro kijanye n'ibazo bya politike hanini ikintu cy'ubwo kukizanye mu kiragorana ariko rero ndigira neza yuko abatwa bazoshikana bo kugo gwego gwaho bazotinda mu cyumviro abatanze cyangwa mu kintu akoze abandi bagihurumbira gusumba ariko kuno mwanya mu byukuri ko ndabibona sinibaza rero ko uwo bwa ngo ngiye gushinga iby'umugambwe ko byoza bi hari cyo byungura gusumba ahubwo birashobora kuza bizana ingorane kubatwa gusumba kuko Yehova bagiha iyindi siguro ati mwebwe mwashinze umugambwe naho uwo burimo abandi bantu bakavuga bati aha uko tubibona ntibitomoye rero mwizo ngorane rero tura rimwe na rimwe si ntacyo nubivuga ko ariko nazogera uzo kwiyumvira zobigira ibyo by'umugambwe
tubibutse inshuti mwese ko muri kumara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Edmond muri beneza Miriwe muri hega Edmo muri hehe ego turiko tuvuga cyane cyane ku kibazo cy'abatwa mu Burundi abatwa bavuga ko badahabwa ikibanza bari yakwiye nk'abandi barundi tugakwi ijambo ikibazo icyimviro
ego kandi n'icyo mbona ku bwanjye kuriya agateka k'umuntu naho niba abo barenganije cyangwa utarenganije wowe ubwawe nk'umuntu wiyemera kandi wumva ko ushaka agateka kawe n'ebyiri ko kwirondera kandi kakagwanira mu gihe rero wowe ubayeho nk'uko ukabasindaye baguha urabona ibintu byo kwiga tukirenga kuko uko botera bajya ku ishuri niko benshi botera baca ubwenge bakabona yuko umuntu iyo yize arashobora kugira icyashyitseko atari kumwe umuntu abaho azi yuko umutwa ari uwo kujya kubumba inkono cyane kugira imbugita gucura muri icyo gihe bagumye rero bari basa n'abimeze bibereye ukwabo bigorana kugira umuntu azoje kubarondera ngo bashikire ku cyiyumviro cyabo kuko nibo nyine ubwabo bashobora
murakoze Edmo mushyana nengo icyumviro cya Edmo avuga ko nyabuna abatwa bakwiye kugwanira gateka kawo
erega tukukagwanira nuko nyene Edmo kandi ndamushimiye kucyumvira duhaye mu by'ukuri kukagwanira gateka kacu nuko nyene tuba turiko turabishyikiriza niko kukagwanira ku gateka kacu ntabwo dushobora kubicisha mu nzira abandi babicishijemo ngira ngo nivyo muzi kuko iki gihugu cy'iwacu nico tuzi abantuze abahutu bamwe bavuga bati abantuze bamwe baducura bufuni na buhoro abantuze ngabatutsi hanyuma ngira ngo mwarabonye yuko mu kintu cyakoze ko cyane mwa kino gihugu nuko abahutu batinze bafata umuheto baragenda baragwana ngira ngo ibyo byose yaba umuhutu cyangwa umututsi nivyo twabonye twakoze tubona nivyo byabaye kandi bavuga bati twahabuje agateka kacu ariko dufashe umuheto ariko twebwe nkuko twebwe dusanze turaba ikibazo cya kino gihugu cy'iwacu nta bushobozi dufise kujya mu by'intuze ya mu by'intambara ntabwo dushobora ahubwo twebwe aha turiko turabishikiriza tukabwira bene bacu b'abarundi n'abahutu n'abatutsi ni ukugira ngo bumve yuko igihe cyose guharanira agateka bitazoza bica mu ntuze ya mu ntambara ahubwo bizoca mu mwumvikano hanyuma umurundi wese akaronka uburenganzira bwo kwitwa umurundi akaronka uburenganzira bwo kuba mu kintu kanaka mu rwego kanaka ico kimwe nabandi gutyo niwe tuzaba turiko turafasha igihugu gutera tije imbere naye handiho umuntu ari karabyumva kandi nabantu benshi akunze kwa bivuga bati mwebwe mwabatwamwe nimutafatana mu muheto ngo mugende murondere namagateka kanyu mugaharanire nimuzopfa muteye muci imbere ariko twatubwa duti ivyo bintu ntibikunda turamaze kubona amagogo abizana kandi turi ninkehwa twebwe ariko turiko turashikiriza ikibazo cy'iwacu kugira ngo batwumve badutegere mu byukuri yuko hakenewe yuko akarenganyo kamye kaba mu gihugu kiwacu cyane cyane nk'abagiye bakabona bakakabona bakakabinjiramo hanyuma nabo bafashe abandi kumva mu byukuri ko atawuguma rengana kuko kurenganywa burya birababaza ntabwo rero nawe tubwira ngo nukwikumira si kwikumira burya ngo umukene yama atajambo rero burya yumaze kubona nk'imiryango yose ihari yugarijwe n'ubukene ntiyo ari ibintu bisanzwe naha rero tuvuga duti abarundi bene wacu n'abatwa barimwo bumve bategere yuko mu byo tuba turiko turavuga n'ukugira ngo turabe yuko abafata ingingo bodutegera kandi bakumva bakabona amagogo abatwa barimwo hanyuma bagafata ingingo zitomoye zotuma biyumvamwo uburundi cyo kimwe n'abandi kuko cyane cyane amategeko agiye arashigwaho akadukumira abandi akabaha agaciro burya mu by'ukuri nibaza yuko uwoba abibamwo burya ngo bavuga ngo imyenge y'inzimenywa nyeneyo ariko kandi ikindi nacu kandi mu kirundi baravuga bati ngi inkoni yakubise mukeba urayirenza urugo mu by'ukuri bakwiye kubona yuko ibyagiye biba mu gihugu bakwiye kubona ko byocibwa hanyuma ntibize bisubire abarundi twese tukumva yuko turi abarundi iterambere twese tukarijamo kumwe politike tukarijamo tumwe dukingirwa n'amategeko cyo kimwe mugabo atari amategeko aha gaciro bamwe
tubihutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika turi kumwe na Jean Claude muri Beneza
Jean Claude,
izina ry'ikirundi ni nde?
Jean Claude Zuan.
Hakizimana, murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Jewe nyarano nagomba gutanga. Nuko abatwa bwa mbere bwo bubanza bakiyumva ko ari abarundi. Bamaze kwiyumva ko ari abarundi, bakamenya yuko urupfunguruzo rw'iterambere ryaryo ryose rubaho n'intebe y'ishuri. Bakiga ibyo barondera byose bakabirondera barizi mugabo atari kurondera ngo ni ukugwaha ngaterekwa mu kibanza nka kirya nta kuntu umuntu badashobora kumushyira ahantu atagiye ku ntebe y'ishuri hanyuma rero turiko turaraba no mu mibereho ngaha aye mu gituranyi aho tuba tubana urabona yuko ari abantu bagomba kwikumira ntibagombe kubona neza ko ari abarundi nk'abandi cyo ndibaza yuko hamwe abatwa bufata ingendo bakabona bati urupfunguruzo rw'ibyo turondera byose n'intebe y'ishuri bagapfuba barekerana bavuga bati leta nirabe ko yofasha gusomesha imiryango y'abatwa gusumbya umutwa hagiye ku ishuri basi bakamukurikirana mugabo bakabona ko yashize n'ingufu kandi bagakunda ishuri cyo nibaza yuko abatwa bize bagaheza amashuri n'ujya kudepoza dosiye ahantu avuga ati genda umutwa narahegeje murazi ko turi inkehwa hanyuma bakuguruka nibaza ko boronka ubuzi mu masosiyete atandukanye mu mashyirahamwe ya leta atandukanye umuzi bwa leta butandukanye umushikiranganji butandukanye bakindira inzego dosiye za leta zibaho ndetse nibaza ko no muri sosiyete sivile bonashyikirwa hanyuma bakeneye nk'amaposite politiki bakagenda ari abantu baciye ubwenge kuko kwaba wizera ngo koputasiyo ngo ndoshirwamo ucumwe ngo ni umuntu yamarindiriye kwama hetwe bamukurayo bamugaburira rero byo interano nubaterera niyo yuko bufata ko urupfunguruzo rwabo rwo kuva mu ibyo byikwiyumvira ngo barakumirwa nibafatikaye bakunda akayira akajya ku ishuri murakoze
murakoze mushenahe Jean Claude Hakizimana ivyimviro bibiri kimwe isani cyari cyashikirijwe ariko ikintu gihambaye avuze nuko abatwabo banza kwiyumva ko ari abarundi ubwabo bakajya mu mashuri icyo kibazo cy'amashuri twari twakivuze ndiga ku ijambo mushenahe Nengo mu mwishura byashikirijwe na Jean Claude
ego n'ukuri kandi amushimiye bivuze nk'ukuri kujya bwa ngo n'ukuri nk'ukurima nibyo turabona ko urupfunguruzo rwa byose ari ku ntebe y'ishuri nibyo twavuze yuko mu bintu tumaze kubona bikenewe cya mbere nuko ateza kuronka haba hanyuma inyigisho kubana hanyuma kuri ivyo bibiri bya mbere nivyo buzima bw'umuntu tugeze mu bihe bya kino gihugu cyiwacu rero ukuri ivyo ashikirije mu byukuri nta byinshi no kongeramo kuko avuze nkuko natwebwe kwamaturi ko turagishikiriza niho tubona umuzi wa byose kuko yaba iyo politike utize nta gishoboka nta kigenda nihamwe nigeze kuvuga nti byiza warize ugende nimbuja mu mugambwe nimbuja muri societe civile nimbuja mu bandi mu mashyirahamwe atandukanye nimbuja muri societe kanaka uterera ibyumviro nk'umuntu wize baguha poste nukuvuga aho ushobora kugira icyo ukora ukagiterera nk'umuntu yize nukuvuga ko ufise uruhara cyo kimwe n'abandi rero umuzi wa byose ni ku ntebe y'ishure twese turabyemeranya nta numwe atabyemera kuko tugeze naho bavuga naho ubwo buburimyi cyangwa ubworozi ni kijambere nabyo rero nabyo byose bijana no kuba warize rero mu by'ukuri ndamukengurukiye kandi cyumviro cyiza ari nacyo gituma tukuma tuvuga duti bene wacu b'abahutu n'abatutsi bavyumve badufashe kujijura kuko burya no kwa gutosora ifuku ngo wamize amagati rero nuko natwe turabona ko hari hagahaze mu miryango y'abatwa cyo gituma tuvuga duti badufashe uwariwe wese adufashe ahimiriza abo batwa bige hanyuma n'ibindi bashowe kwa baronka babifate neza gutyo iterambere tugende cyo kimwe n'abandi n'ahandi ho ikijanye no kwiyumvamo karabarundi mu byukuri cyo tumaze kugikora ku mwanya munini ngira ngo uwofata umutwe mu mirongo mu bihumbi bibiri wacu akamfatire hagufi n'uno munsi ufata ari wese n'aho bari mu bukene budasanzwe turabona yuko ari ikintu cyahindutse mu nyifato bigenda bihinduka rero turizigira neza yuko nihaba ako gacumu kubi umwe ko ari we wese ashobora kubona ko hari icaterera nk'uko amwe babikora turashaka kwizigira yuko mu myaka izoza mu by'ukuri umutwe azobabona yumva ko ari umurundi cyo kimwe n'abandi hanyuma dushobore kumva yuko natwebwe twisanzuye mu byo tuvuga mu byo dukora cyo kimwe n'abandi aho rero niho mbona yuko nk'uko abivuze twoguma cyane cyane ariho twashinze ijisho cyane cyane ku ndero ari nacyo gituma mu ntango navuze nti leta yo dufasha kuko nubwo nicyo mvuga kuko niyo tusaba byinshi hanyuma abo bana babatwa baba mu mashuri y'intango cyangwa yisumbuye bakaronka ikintu kibasununura kibafata mu mugongo bakareka kuguma bavamo kubera kubura ibikoresho by'ishure kubera amahera yo ku ishure babirukanira mu by'ukuri ndazi yuko mu myaka izoza tuzo uwari we tuzoshuye bakavuga ati burya hariho intambwe tugeze ko yo hataba bakanaka ntitwari kubishikako nubu ari cyo gituma nubu tuguma dutera kamo leta kugira ngo yongere ifate umugambi utomoye nk'uko abifashe bijya byo kubana kwiga ku buntu abana batwa si benshi ni bakeyi cyane haba abiga segonderi haba abiga muri primere ni umurengera kubafasha turabona ko ari ikintu cyoroshye cyane hakenewe gusa yuko ari leta ifata icyo kibazo mu minwe n'ahandi ho twebwe nk'akabwishyirahamwe ntacyo tudakora kugira ngo duhimirize abatwa bene wacu tubajijure bijukire ibikorwa by'iterambere bijukire ishure bijukire mbere washaka n'ibyo bya politike
icyo ni ikibazo cyo kwamiza ko nk'uko mubivuze mushyirana
intego badufata mugongo
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio hejuru y'Amerika turi kumwe na Rafiki mwiriwe neza muratwumva neza muri hehe
ego igitega hagati mu gihugu mu Burundi
ego murafite ikibazo murafite iki mu biro turiko tuvuga ku kibazo cy'abatwa mu Burundi
ego ikibazo cy'abatwa mu Burundi
duga ku ijambo turakumva
ego ikibazo cy'abatwa mu Burundi ni ikibazo umuntu atofata minenegwe gusa usibye ko abatwa bari mu bwoko butatu buri mu Burundi mugabo n'ubwoko buri nyuma cyane si ukuvuga ngo n'ubwoko bashira inyuma ahubwo n'ubwoko ugiye kuraba nabwo ne bwishira inyuma kuko uravye umutwa mu kibano aho umuntu aba ari naho muba muri mu rubanza dufate yaje ku rubanza usanga yicaye kwa wenyine ugasanga ari kumira ukuntu rero negeranse n'ubazo bamutumire imbere yuko basaba ko abantu bobafasha ahubwo ayo mashyirahamwe yabo nabanze ategure inyigisho ku batwa ababwire ko ari abarundi nk'abandi batangure biyumve ko batekanye bari mu gihugu umuhutu n'umututsi n'umutwa bangana hama mu nyuma batoja gusaba ibyo ibyo byo kuja muri politique byo kugira yandi ma activity sino naho uwo mushiri imbere ni wawundi niyashika no mu nama shinga mateka atoguma vuga ngo jewe ngo sishobora ngo kwicarana n'umututsi ngo sishobora kwicarana n'umuhutu cyangwa ngo bajye bafite byiyumviro biri imbere gusumba izi wacu rero sinzi ko boba barabitegura hama murakoze kuduha ijambo
murakoze Rafiki reka tumubaze niba ibyo byateguwe wundi ugakwijambo ushikana n'inengo
yo tumaze ndabwiye yuko haheze imyaka 19 ari cyo gikorwa dukoreramo cyane cyane cyo kujijura abatwa nico navuze ni uwo raba umutwe mu 2000 cyangwa imbere yaho yosanga yuko ubu hariho itandukaniro bidasanzwe n'ubu turiko turavugana ku radio ndiko turiko turaduka n'ubundi mu misozi kuko nuko nafatiriwe n'ubona twaye kwa muganga muvyeyi naye handi ho tuba twasitse n'ubundi mu misozi turiko turaduka mu manyi turatinda tuduka naha amasaha ageza ariko nuko icyo turiko turaja gukora ni ikihe ubu nawe kugira ngo abyumve neza turiko ejo bundi twaragize rusasuma rw'abatwa boba ba barima igitegwa cikawa hamwe n'abacipuza kugikora kukijako twararonse abarenga 10,000 urumva ko atari ikintu gisanzwe cyo tuma tuvuga duti hariho intambwe urero nayo kandi turiko turagenda kugira ngo tubumvishe kugira ngo icyo gitegwa nk'abarisanzwe baragiteye bagifate neza hanyuma bashobore kuja ku murongo cyo kimwe n'abandi kugira ngo ikawa bayifate neza irashobora kubatunga ikabatungira umuryango ikabafasha no kwiga no kwigisha abo bana babo rero kwari kugira ngo ndamubwire ko iryo himiriza turirimwo kandi mu gikorwa ndiko ndadugamo nico n'ubundi tugira tujemwo mu ntara zitanduka zitandatu zirima ikawa Kirundo Muyinga Ngozi Kayanza Gitega na Karusi izo zose rero nicyo gikorwa dukorera mu cyuko amaturiko turahimiriza rero no muremesha kandi nkamubwira nti mu byukuri ntitwicaye turiko turabandanya icyo gikorwa turizigira rero bukebuke ko hazoba ihinduka politike nibyo nkuko yabivuze ntitwokama imbere tubona ibya politike ariko gituma dushira imbere ubu guhangana n'ikibazo kijyanye n'imibereho ya buri munsi kugira ngo ibyo bya politike bizoze byuzuriza imibereho yiwiwe kuko burya bimaze kuba ushobora kuronka icurya hanyuma ukaronka icukora mu nyuma umwana wa wakiga politike burya uratinduka yimenyera natwe bwe rero turashyira imbere cyane cyane ikintu cy'inyigisho ari nacyo bituma tuma tuba duti badufashe kugo rwego rwo kwigisha abatwa mu kuvuga ntuze ya education byo dufasha kugira ngo ibyo bibazo byose mu myaka iza bishobore gutorerwa umuti ariko turashima n'ubu ndagisubiremwo nuko mu byukuri ahantu uvuga ngo bidukorana neza n'abajije intwaro cyangwa leta nuko ibyo bibazo byose tumaze kuba tubivugana na leta kuko n'ubu turiko turabikorana na leta ubushikiranganji butandukanye kugira ngo turabe kwa abandi ntambwe no mu byo rero nariko habe iyindi ntambwe na cyane cyane gufata politike yindi yo kugira ngo uwo muryango uje ku rwego cyo kimwe n'abandi
muriko murabandanya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika turi kumwe na Louis Michel mwiriwe neza
urakoze wanshutiwe
mwiriwe neza
mwiriwe nshutiwe urakoze cyane kandi mwarakanya
yego duga ku ijambo ikibazo cy'imvuro turi kutuvuga ku kibazo cy'abatwa mu Burundi
ariko ngiye mbi ikibazo cyanjye rwose kibaye cyane mashinzi ariko mbasha kukibaza musa nagira ngo ishimire umuntu witwa Aisha Kefiri ibinavuze byiza cyane ariko haje makabaga nge nibajije nibaje ntariko se buriya bari abatwa bashinzwe umutwe wabo ujya kubavuganira ntavangura rya rigiye kuzamo akabaza umutwe w'abahutu abatutsi cyangwa se abatwa ntagarikira imbaza ahubwo ndabaza uriya mutumire akabazo ka kabiri namubaza namaze nsaba mutumire buriya itegeko nshinga ryanyu maze iminsi mwisubiyemo eske mubaze mufite nta kintu ryaba ryaratekerejeho ryaba ryarakemuye mujya kuritora nta hantu mwarabaga mvuga muti dukomye gato cyangwa itegeko nshinga ryaturenganira ahangaha bitabuye se ibyo ngibyo itegeko nshinga mwamwe ruteye mute niba ryaravanguye abahutu n'abatutsi n'abatwa kuki bataba abarundi bo gusa wenda bakagira amashaka 50 ariko y'abarundi havungiyemo abahutu n'abatutsi n'abatwa bitabaye ibyo tuba itegeko nshinga ryaba ryahinyanyuye ariko wa mugani wanyu Murakoze cyane washuti.
Murakoze Louis Michel reka duhinde jambo kandi abandi banywanye radio America Joseph muri beneza.
Murakomeye.
Muraho.
Ndi Joseph ni gamu kirundo muri komine busoni.
Ikibazo mukanya kihuta cyane gose yakanya karagi.
Yego cyane ko mashimire uwo mugenzi uwo mutumire kubera ibyumvira ariko ashikiriza gatoma ntawe ariko ariyumvira yuko nibwo bwa mbere tubonye umutwa ashobora gushikiriza ibyumviro nk'ibi. Aba ntabigira ko ntange impanuro na cyane cyane ngaha mu Burundi turazi yuko hari bamwe bakoresha abandi mu ngo za politiki zina ziriya babashobora kubahenda ngo bagende mu ntambara n'ibindi ngo niho bogarukira agateka kabo. Ahubwo nyabuna icyo mbona abatwa kuva na kera bamye bikumira mu kabagenzi bacu barigarutse ko ibintu byo kwikumira nyabuna bakabandanya ibintu byo kwiga bakaraba bakabandanya bahiga ubumenyi ku bijyanye n'amatongo kweri benshi bari barayarose bakayarwe bamwe gahirwa ukuna kuri n'uguhumiriza nyabuna abafise n'utwo bafise n'uyu munsi kuko n'uyu munsi turiko turavugana ariko bariko baragurisha bamwe bamwe bagahimiriza bakabagarukira ibyo baronse ntibabigurisha uko nyine cyane cyane rero icyo nagomba gusozera ko ibintu byo gukoreshwa muri politiki mu mbona ziriya bamwe bashyigikira ngo ubwoko buriko buracinyizwa ngo ni buriya ntibazabikoreshwe n'ibyombo. Murakoze
Joseph iyi mpanuro mutanze mushanahe nengora agira icya zivuze ko yongere agira icyo avuze ko byashyikirijwe na Louis Michel avuga ikibazo cy'ivangura ikantu kuba ushaka kumenya icyo abatwa bakoze ku byerekeye ibwirizwa shingiro rishasha reka duhe n'ijambo kandi Eric muri neza. Eric muratwumva?
Ego
ikibazo mukanya kihuta cyane rwose izina kirundi ninde
do ikinesha kuvuga gatoyi nuko ari umugenzi twavuganye ya yari yandikije muri Skam yari yambwiye yuko umutwangwa arose iyo yaza kuyandikisha nubwo atari kuronka amanota cyangwa kuko bakoze ikibazo bakorana no kwiruka nubwo atari kubitora yari kugenda yari guca yinjira mu ishuri mugabo yamugenzi yambwiye ko atamuntu n'umwe yabonetse n'ingozi yumva rero umva ikibazo cy'uburongozi kuko baca bavuga ngo ntibadushizemwo ibiki umva nta muntu n'umwe baronse rumba n'umva navuga ko nabo nyine bakwiye kwisubira ko nyine kuko mesanze umuntu wese niwe nakwiye nyine kuge gushyiramo ingufu kuko urindiriye abandi ngo bagufashe umva bari kibazo ariko ikindi nacyo nabonye ariko usanga nyine bisize sitima bakagira komplekse sinzi ko nuvuga halo
duga ku ijambo ndakumva mukanya gato
akagira komplekse nk'uko mugenzi yarayivuze mba nuko bakwiye kugira kwisubira ko nyine bakagira kandi ikindi nacyo ibuka ko hari imfashanyo bigeze gutanga burya bahejeje baca bazigiye baca babikurisha ibyo bintu kandi urumva ikindi nacyo simbona igituma adashaka kubana hamwe n'abandi kuko twese turi bamwe mbere njye mbona ko atari n'ubwoko unahari ubwa kenshi nambona kenshi ari ukwabo bakigira bajya hamwe n'abandi sinzi icyo kintu icyo biva kubera ko batuje hamwe ujye mbona abandi bobo tubana kandi ikindi nacyo mba nk'uko nyine bari bavuze mba benshi bamaze ngo ntibaduserukira ngo ntibadutora haba muri politiki haba mu muryango none bagutora gute kandi ntibisabwa utabikwije rero
icyo n'ikibazo mushyirahamwe Eric cyashyikirijwe n'abandi imbere ariko reka duhe akanya mushyirahamwe Nengo Emmanuel agire icavuze cyane cyane asozere avuga ku byashikirijwe na Louis Michel eka na Joseph bose bagarutse nko ku bibazo bimwe ari kuja mu ishuri ari kubanza kwiyemera nk'abarundi reka duhije mu mushya ntahe Nengo aca asozera musozere mutira kamo kandi n'abatwa eka n'abanyapolitiki bose mu Burundi duga kwijambo
yego hari icyo Louis Michel yavuze ariko icyo numumenyesha nuko bijya byo kujya hamwe mwishyira hamwe kwabaye kugira ngo turabe yuko twoba kubumvisha kugira ngo bashobore kumva ko ari abarundi cyo kimwe n'abandi hanyuma nabo nyine baje kuharanira ibikorwa by'iterambere n'ibya politiki bumva ko ari cyo kimwe n'abandi barundi rero aho ntijyaba ari ivangura hanyuma kugizanye n'intuze n'ibwirizwa shingiro ibwirizwa shingiro nibyo nk'uko nabivuze mu mugwi twara bari batoye umuntu ariko mu bantu ze mu byumviro byagiye bishyikirizwa gikumirwa ry'abatwa ntacyo ntibyashoboye gufatirwa ko ngo hagire igihindutse nkumbure kumvu zitandukanye tutarashobora gutura kugeza ku ino saha rero byumvikana yuko kugeza ubu bimwe navuga n'ubwa mbere nuko
ishobora
kuzohinduka
Emmanuel Nengo
abanyapolitike bukumva
ndabona kanya gasanakagiye nashaka ndagushimire cyane gose ku kanya watoye kugira ngo tuganire ka twashimire mushyanahe bambanze na Vital yagerageje ariko ntivyashobotse tukadushimiye n'abanyuwanyu bose badufiteye akamo bagashikiza ivyimuje vyabo hamwe n'ibibazo turabashimiye inshuti mwese muwandanye mwumviriza ibiganiro vya radio Ijwi ry'Amerika.
Turashimiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije hejeje